Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turi kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi mutwumvire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Burundi nyine se nikomeje kubarura amajwi y'amatora yeje ubundi kuwa gatatu, abarundi bayategereje ni
kare matora yaheze uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati mugambwe uri imbere n'uyu ugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigiri bigera bavuga.
Igice kinini cy'aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ni kuri ya matora yo mu Burundi, naho mu Rwanda inzego z'ubuzima n'umutekano barasaba abaturarwanda kutibeshya ngo icyorezo cya virusi ya corona cyarashize. Ni mukanya rero mu makuru y'ibiyaga bigari nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Shuti banywanye rero koko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko gitewe intege n'amakuru kironka va mu buserukizi bwacu mu Burundi ajanye n'amatora yabaye ku munsi wa gatatu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, Tibor Nagy, icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika, arashima ko iki kiringo cy'aya matora kitabayemo gusesa amaraso ugereranije no mu 2015, ariko avuga ko Amerika igiye gukurikiranira hafi uko bigiye kuzogenda mu nyuma mu gihe ibizoyavamwo by'agateganyo bizotangazwa nk'uko bitekanijwe ku munsi wa kabiri. Ahamagarira abayiganywa kutajya mu bwicanyi mu gihe batokwemera ibyayavuyemo, ariko nyabuna bagakurikiza ingendo zibereye zitekanijwe n'ibi bihe by'amatora nyene. Amerika ishikiriza ko mu gihe hazogaragara leta nshasha izoba ivuye muri ayo matora hazokwihwezwa kandi ingene imigenderanire hagati y'u Burundi na Amerika yovugururwa. Nagy yavuze ko muri kahise Amerika yigeze kuba ifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi ko atacobuza ko ivyo bihe bisubira kugaruka. Igihugu cya Misiri cyatangaje kuri uyu wa kane ko citeguriye gusubira mu biganiro na Sudani hamwe na Ethiopia ku matati y'urugomero ruhambaye rwo kuruzi Nile. Ibyo bihugu bitatu bifa. Umushikiranganji wa Misiri w'imigenderanire n'andi makungu avuga ko amasezerano azovamwo azobwirizwa guha inyungu amazi yo ku ruhande rwa Misiri hamwe nayo ivyo bindi bihugu bibiri. Ivyo Misiri ibishikirije inyuma yaho umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke agiraniye inama kuri wa kane na mugenzi we wa Ethiopia Abiy Ahmed ku bijyanye nayo matati. Abantu bamaze kwandura umugera wa corona ku isi yose barenze imiliyoni 5 kuri uyu wa kane. Mu gice cy'isi cyo muri Amerika y'umanuko abandura barushiriza kwiyongera mu gihe mu bice bitari bike ku mugabane wa Buraya ubuzima bwasubiye gutangura. Amerika n'Ubushinwa bo babandanya bagirizanya ku watanguye gukwirakwiza uyu mugera. Brazil yashitse ku mwanya ugira gatatu mu bihugu bifite ibitigiri binini by'abanduye ku isi ku bantu barenga 200,000 inyuma ya Leta Zunze za Amerika n'u Burusiya. Michael Cohen yari umushingwamanza wa perezida wa Amerika Donald Trump yararekuwe kuri uyu wa kane yemererwa kuzorangiza igifungo yakatiwe mu rugo iwe. Abategetsi ba leta mu gisata cy'amabohero bavuga ko ivyo byakozwe kugira barinde kwirakwira rya COVID-19 mu mabohero. Cohen yarajejwe kuvugira Trump mu bikorwa byiwe bya politike bya misi yose. Uwo mushingwamanza yaremeye gukorana n'abariko baratoza kuri Trump, aremera kandi amakosa yakoze ku byaha bibiri yagirizwa byerekeye amadosiye ya Trump. Igihugu cya Guatemala cyararakariye perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri wa kane kubwo kwirukana muri Amerika abimukira bamuka muri icyo gihugu bari muri Amerika banduye umugera wa corona. Perezida Alejandro Giammattei yavuze kuko kubirukana byatumye ibigo byo muri Guatemala bishigwamo abakekwa kuba baranduye byararengewe kandi biteruhagarara mu gisata cy'amagara y'abantu atako cifashe abategetsi bavuga ko mubanduye uwo mugera bashika ku 2000 muri Guatemala ijana muri bo birukanywe bava muri Amerika. Ishiramwe mpuzamakungu ni ryatanguje icyumviro cyo kurwanya gukwirakwiza ibinyoma bijyanye n'amakuru atariyo kuri COVID-19. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije amakenga ku macakubiri amajambo y'urwanko kwa nk'abanyamahanga bishingiye kuri icyo kiza. Guterres avuga ko ibyo byose bikogwa biciye ku mbuga za internet. Iryo sekeza rya ONU itumbereye gushika ku mamiliyoni y'abanyagihugu ku isi mu gutanga amakuru nyayo ya COVID-19 hakoreshejwe indimi nyinshi. Aya makuru yo kwizigirwa azoshikirizwa acishijwe mu binyamakuru byizewe na ONU mu maraporo ya ONU hamwe n'ayatangwa na OMS. ONU imenyesha kandi ko izokorana n'abakorera bushake mu gukwirakwiza ayo makuru mu mihana y'abantu no mu ndimi zitandukanye.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku ma radio yanyu mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi komisiyo y'amatora irabarura amajwi y'amatora yo kuwa gatatu nyuma y'aya matora se byifashe gute mu rwego rw'umutekano mu gihugu imbere ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barindiriye ibyavuye amatora babandanije ibikorwa uko bisanzwe aho isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu marabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya. Ariko abantu ntibari benshi cyane kubera bari umunsi mukuru w'iruzwa rya Yezu mu ijuru bavuye gusenga baca bajya mu mazu yabo bakaruhuka. Ariko kandi bigaragara ko ubwo babutabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka. Bamwe mu banyagihugu batifuje ko Ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo bavuga ko ku murango umutekano abari wose ubwo bari impungenge ko byibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu barabara bitwaje ibikoho biremereye. Ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo. Abadanaza b'umunywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane. Arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ku bijyanye n'icyumwego cy'umutekano muri kino gihe.
Uramenyesheje kandi ko uwuzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke udumidumbi burekuwe haje amatora.
Ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya internet n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu abantu bashoboye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo.
Twikeka yuko haba mu kantu k'akavuyo gato none atamakuru ari karahanahana ngo twabigende gutya biko urumva naho hoba mu ubuntu byo kapfurumaye nitumenye byahabaye. Njye gituma rero tuvuga ati tubashyira imihoro hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye ugasanganya ya matwi ntari karagenda neza kubera ak'imihoro. Icyo kintu cyo gutumira na cyo nari niko kirabane ko neza neza icyabitumye.
Ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nk'uko imenyeshamakuru bidatangaza ku mwanya ibiharuro by'amajwi yo mu matora. Uwo munyagihugu wo mu ntara yo hagati mu gihugu avuga ko bitandukanye n'amatora yahora aba
kare mu matora yahetse kuko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu ubugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigira ibigera bavuga muri komini bageze ko ikamba batubwira ko ibikoresho bishyize biriko birashika hasigaye ibyo mu cyumba mikeya cyanke byasitse byose akavuga ko batanguye guharura mbuga ntibavuga ibiharuro bageze.
Itegeko rigenga inyifato y'abamenyeshamakuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu ngingo yaryo ya 10 ko batangaza ibiharuro byaba ibyifata kibanza cyanke ibya nyuma kiretse ibyo bahawe n'umugwiseni. Ibyo biruko mu gihe ikiranga misi kigenga matora cyo mugwi cerekana ko ibiharuro byifata kibanza ku byavuye mu matora bizotangazwa itariki 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu no kuvuga inyuma y'iminsi 5 habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki neza ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze urusha kwamenyesha makuru mu makuru nandi bamenyesha makuru ko bashobora gutangaza ibiharuro byo kugwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ibyo mu matora y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu ayabaje na bamakomine n'abashinga amateka bakayatangira icarimwe ariko ku banyagihugu babona ko ikenagira inyamakuru vyigenga bikorera mu Burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe
kuburyo igihe turimo kitabyorohereza igihe byabaho ibyo hari hayandi amaradiyo yigenga abitanga ku buryo urabimenya ikibiriraho mugubu uwunye barashinze itegeko yuko byose bizotangazwa na seni
hamwe biharuro bidatangajwe ku mwanya ku mwanya abanyagihugu babona ko umugwiseni ushobora kwikika agahumbezi ukazoshikiriza ubusumo bw'amatora narijya batswe uburenganzira gukuronswa amakuru
bimwe mu bihugu by'amahanga birashimagiza amatora yo mu Burundi muri byo harimo Ububiligi Tanzania Kenya na Nigeria ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu ntandorereze mva makungu zarimo icyo bikoze hari bihugu byarungitse ndorerezi zivuye mu buserukizi bw'ibyo bihugu ibujumbura ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisia yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega Kenneth yabwiye bamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza agahamagarira Abarundi kuzokwakira neza ibizo yavamwo
we have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano n'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira nico gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora hanyuma ubuzima bukabandanya Kenya na karere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi.
A big event in the growing of democracy in Burundi.
N'ubuserukizi bwa Tanzania ibujumbura bwararungitse intumwa uyu mufasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi baratekanye bararindiriye kwitorera indongozi zabo n'icuka n'iciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwa neza. Kuko amatora yakurikije n'ikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikano n'ibyavamo rero bazoba babigizemo uruhara. Baje kubyakira uko nyene.
Kwa hiyo yapokee kwa hali chanya kabisa.
Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the Seni has also been very good. I think is
ibikoresho by'amatora byari bihari byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi n'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse ku uyu munsi twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu Shale nditije atwarisha mijyu mugambwe ipronari tavuga rumwe na leta numwe murabo
aya matora ntaciza ntarukiza ntamuturama kumarira namaganya abarundi bamaze imyaka n'iyindi cyane cyane kuva mu mwaka 2015 aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe amashamwe atari ingu za politike ariko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe ababa bakuru migambo myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice miliyoni bari hanze byo ngayo kandi abari mu gihugu hari iterabwoba hari ubwicanyi baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa na cane cane abatavuga rumwe na leta duhereye ku mugambwe SNL kuko ari wo batinya iyo terabwoba mara ibo cyaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa
umugwi wishema mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi unga muri iryo Dudu Dien atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mwihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu nkuko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba
la première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées donc.
Atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona. Icyambere nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga, abari mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa. Harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Icyakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi. Ubwanyuma nuko atandurereza imva makungu zihari zabizyo mu karere iza Afrika canke iza ONU kubera ayo makenga abanyepolitike bahunze bafise umwitwarariko kwazo hava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo igihugu c'Ububiligi kibicishije ku bushikiranganje bw'imigenderanire gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 2026 uzuko kwezi Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakoze ariko se hagataho abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi by'umwihariko abahunze igihugu bo bavuga iki kuri aya matora yeje ubundi kwa gatatu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe muri bo Mames Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga Senared rw'amashyaka atandukanye y'abarundi akorera hanze y'igihugu
muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana ikibaza yuko bisa nk'uko byagenze neza amahoro ubutungane asaduka ari
hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamyi nyinshi cyane rwose ku bwanyu icyatumye aba mu mutekano ni iki
ngibutse ko Abarundi baramaze kubona yuko ibyo gusotorana atawushikana kandi wihweje neza ngira ngo urabona yuko kambwe uri ku butegetsi nabo nyene waragerageje ibintu byo guhumuriza yumvirisha amajambo yavutswe ari wahiganikwa ku ruhande kwa CNDD-FDD ari wahiganikwa ku rubanza kwa CNL bose bagumye bahamagara abanywanyi babo babwira ati nyabona tugenze buhoro turiko duhiganikwa iza politiki turiko duhiganikwa ibyo guswana tuguma turi Abarundi ntitushaka gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo Abarundi abantu bose isi Abarundi gusa ahantu hose hari aho usanga abakiri bato bashyiramo akantu k'akanyari kabo cyangwa ugasanga harimo abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka ibyo rero umuntu ushaka bishyira ku ruhande dufatane ni uko amatora yarabaye amatora yarangiye ngo turindiriye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yarashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko agiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni intsinzi ya mbere ikomeye kuko mu bihugu fatiye mu bihugu bya Afurika ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye Burundi yagize ati sewe sinza guhikanwa ndaretse abandi batikanwa
murabuze ko amatora yagenze neza murabuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu none ku ruhande rwa Senared abategetsi b'urwo runani bazotakwa ryari
ire turabe ibintu bijahani bikabitewe ni izingorane ziri ku isi yose zijanye n'ikiza ca COVID-19 ayo coronavirus byibaza yuko mu minsi iza nibamara ku makoraniro yasubira kuboneka abantu ntibasubira kuronka uburenganzira bwo gushobora gutembera gushobora guhura ibyo ni ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba hanini ndibaza yuko ari hamwe abandanya akarangira umutekano hanyuma umutegetsi mushasha akamushikiriza umutegetsi tukabona nta bintu by'amarongo bipfuye ngo ndibaza kandi nse yuko hari benshi dupfuza gusubira mu zabo cy'igihugu cy'Abarundi bari mu ngoma kandi kurunzi ntibiteye igomwe nabo buhoro kandi bafite ubuzima bagoye ngira ngo umwe wese ahari asogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo Abarundi basubire bace kubaka igihugu cyabo.
Egome mu majambo make cyane rwose akamamotera umutegetsi uwo ari we wese azogira amahirwe yo kwizigirwa n'abanyagihugu agatorwa n'inkaka
akamo ahanini kwibuka yuko kwibuka tukibukanya yuko turabarundi ni kuriganirwa za politiki uri kuriganirwa kugororera abanyagihugu rero hari abari mu Burundi benshi barafise ubukene kwivuka ibyo ibintu byo kuzokwitabwaho byambaye mugabo ahanini ahanini imitima y'Abarundi isubizwe hamwe ibibondo biri mu nkambi z'impunzi bisubire kurunga uburenganzira bwo kuza mu zabo mu vyabo bubakire u Burundi kuko burya iyo umaze hamaze kurara inzara harahava hakabyuka inzigo ubu wese agiye gutwara Uburundi agume yibuke yuko hariho igice cy'imiliyoni cy'Abarundi comotse cyahunze igihugu kiri inyuma y'igihugu yibuke yuko bakeneye kugururirwa bagasubira mu cyabo bagasubira mu byabo bagafatanya na bene wabo gusubira kubaka Uburundi.
Mamisita basubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho rero tuvuye ku Burundi tujye ku Rwanda, aho ingamba zo kwirinda virusi ya corona zorohejwe, ariko rero inzego z'ubuzima na polisi y'igihugu baributsa abaturarwanda ko batagomba kwirara ngo bibeshye ko icyorezo cya virusi ya corona cyashize. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Babyumve rero yuko iyo gahunda iragumaho, gahunda yo kwambara udupfukamunwa iragumaho, ikazwe kuko hari abantu bagaragaraga n'ubungubu batakwambara cyangwa se batwambara nabi.
CP Jean Bosco Kabera, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, arongera kwibutsa ashimitse ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubaha ingamba nshya zo kwirinda icyorezo COVID-19.
Gahunda yo kutakora ingendo zirenze imbibi z'umujyi wa Kigali cyangwa mu mujyi ujya mu ntara cyangwa hagati y'intara n'iyindi irakomeza.
Ni mu gihe guverinoma iherutse kongera indi minsi 15 ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Nk'uko biboneka kuri iyi nshuro, hagaragayemo kongera koroshya izi ngamba, hanabonekamo ingingo nshya nko kwemerera abantu kujya gusezerana imbere y'amategeko. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda akibutsa ko umubare wemerewe kutarenga uko ari 15 nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ugomba kubahirizwa haba mu nzego z'ubutegetsi basezerana ndetse na nyuma yaho.
Gusezerana imbere y'ubutegetsi ibyo nabyo rero bigomba kubahirizwa uko byakabaye. Ntabagomba kubikoresha ngo babe basezerana cyangwa se bajya mu murenge imbere y'ubutegetsi ari 15 niba bavuga ngo bahamagara abandi bantu mu ngo zabo, ntabwo byemewe. Bagomba kumva yuko nyine amabwiriza bayohereza uko yakabaye 100% bakirinda 100%.
Ku ngamba zariho mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, nyuma yo gukuraho guma mu rugo, amasaha y'ingendo yatangiraga saa 11 zo mu gitondo akarangirana na saa 2 z'ijoro. Ku ngamba nshya ziriho hongereyeho isaha. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Kabera akavuga ko mu koroshya ingamba bitagombye kuba intandaro yo kutazubahiriza.
Koroheza rero abaturage ntabwo bigomba kubinyenda mu bantu yuko hari abashobora kurenga ku mabwiriza. Ubu turizera yuko cyane cyane ikibazo cy'amasaha cyangwa se cy'amasaha yongerewe saa 3 nta muntu ukwiye kuba uri mu muhanda, cyane cyane ko hari abavuga ngo wenda saa 2 nkeya babongera isaha rero turatekereza ko nta muntu turibona mu muhanda.
Muganga Daniel Ngamije, minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, nawe agasaba abaturarwanda ko batagombye kudohoka bashingiye ku kuba imibare y'abandura icyorezo mu Rwanda igenda igabanuka. Muganga Daniel akibutsa ko mu bihugu bituranye n'ahandi icyorezo COVID-19 naho cyagiye.
Ntabwo ari ibanga, kirahari mu gihugu, kirahari mu karere ndetse cyane, kandi urujya n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu byacu rurahari. Nubwo tugerageza gukurikirana hafi abinjira n'abasohoka, ntabwo rero abantu bagomba kugira icyo badohokaho ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda umuntu ku giti cye. Abantu bamaze gukangurirwa bihagije ko agapfukamunwa kari mu gikoresho cy'ibanze gituma umuntu atandura cyangwa yanduze abo bari kumwe. Gukaraba amazi n'isabune cyangwa se ukoresheje imiti yabugenewe ihari nabyo ni ibintu byangombwa cyane.
Kuri iyi nshuro kandi Leta y'u Rwanda iravuga ko abaturukaga imahanga baza mu Rwanda gahunda yo kubashyira mu kato gikomeje. Itandukaniro rya kato ka none kubakekwaho COVID-19 ariko barasabwa ko buri wese azajya yimenyera ibimubeshaho n'uburyamo.
Cyane cyane turatekereza ku bantu bari kuva hanze bateguye urugendo, mu byo bategura bagomba no gutegura icumbi n'amafunguro kugira ngo bamenye ko bitwaza impamvu ihagije bazifashisha mu gukemura icyo kibazo. Birumvikana yuko bizagenda bisuzumwa uko ku kibazo giteye. Tuzazirikana ubushobozi bw'abantu batandukanye, ntabwo abantu tuzabaha kujya muri bahenze kandi badafite ubwo bushobozi. Umuntu bazamuhitishamo ahajyanye n'ubushobozi afite kugira ngo binamenyekane hakiri kare.
Leta y'u Rwanda ikavuga ko kuva icyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda abashyirwa mu kato muri Kigali bishyurirwaga hagati y'ibihumbi 40 na 50 by'amafaranga serivisi z'ubuvuzi zitarimo. Ikavuga ko mu minsi mike kiguzi ku bantu bazava hanze bitegura gushyirwa mu kato k'iminsi 14 kizamenyekanishwa. Abagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze itariki ya 22 y'ukwa gatanu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Veniston Nshimiyimana.
Mu mwaka wa 2015 hatangiye intambara hagati y'ingabo zishyigikiye perezida wa Yemen Abdarabu Mansour Hadi n'inyeshyamba zo mu mutwe w'abahuzi. Iyi ntambara iboneka nk'intambara hagati ya Iran na Arabia Saudite. Mu mwaka wa 2018 umuryango w'abibumbye watabarije abanyayemen miliyoni 16, uvuga ko bugarijwe n'inzara ivugwa ko ariyo nzara yazahitana abantu benshi mu myaka ijana ishize. Nyamara kandi iyi ntambara ifitanye isano n'amateka y'imiterere y'icyo gihugu. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1999 ibihugu bya Yemen y'amajyepfo na Yemen y'amajyaruguru byishyize hamwe nyuma y'imyaka 150 bihinduka Repubulika ya Yemen. Ali Abdullah wayoboraga Yemen y'amajyaruguru niwe wagizwe perezida w'igihugu gishya, naho Ali Salem al-Bayez wayoboraga ishyaka ry'abasosiyaliste muri Yemen y'amajyepfo aba vice perezida. Amatora ya mbere yakozwe nta gahato yabaye mu mwaka w'1993. Igihugu cya Yemen kiri ku karondorondo k'amajyepfo y'ikigobe cy'Abarabu cyagabanijwemo kabiri mu kinyejana cya 19. Abongereza bafata igice kimwe, Turukiya ifata ikindi, ariko yaje kwirukanwa mu mwaka w'1918. Ubwongereza bukomeza kuyobora amajyepfo kugeza mu mwaka w'1967, igihe intambara y'Abarabu yuburaga. Nubwo bwose Yemen yari yunze ubumwe, ntibyabujije ko amajyepfo n'amajyaruguru asubiranamo mu ntambara yatangiye mu mwaka w'1994.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo iwe, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Namwe rero mukora uko mushoboye kose muyirinde ntaho irajya. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.